Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika. Ku isi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na X ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri isanga tuno munsi ni kiganiro mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Ninahazwe, ndi muri studio y'ingwi ku ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga yuno munsi twabatumiriye Jimmy ndiho kubgayo no Murundi, ariko akurikirana inyigisho kubijanye n'iterambere ridama muri kaminuza ya Michigan State University iri muri leta ya Michigan. Inyigisho Jimmy ariko arakurikira zica mu mugambi wa Humphrey Fellowship Program ya guverinoma ya Amerika. Jimmy yatoranijwe ku rwego rw'u Burundi biciye muri ambasade ya Amerika i Bujumbura. Twamwakire rero aha muri studio y'indwi ijwi rya Amerika aho yitabiriye ihuriro rukukoma y'indongozi ziva ijyanye no ku isi Global Leadership Forum. Iryo koraniro ririko ribera ngaha Washington DC ryatanguye ku munsi wa mbere w'inondwi rikazohera kwa gatanu w'indwi turimwo. Jimmy ikaze ku ijwi rya Amerika, wakoze kwemera ubutumire bwanje kugira ngo uze kutubwira iyo migambi itandukanye uri kurakurikira haba muri Michigan. Iyo umaze gukurikira warabari muyali byose turaza kubivuga. Ni kaze Jimmy.
Ego murakoze cyane, niteka nanje gushobora gushika muri studio uno munsi. Nara ndabakurikirana cyane, numviriza abandi ariko nanje uno munsi nahishikiye. Mwakoze.
Watubonye gute ugeranije nuko
cyane nukuri ibyo umaze kubona muri Amerika byo birarembye. Ndashima cyane, uretse ko icantangaje cyane nyine yari ukungena umuntu ahindura ubuzima ugasanga ibintu byose ni kuri telefone. Twe twari tumenyereye yuko amahera ni mu mufuko, iki byose abahungu guteka uri oblige kwikorera ibikogwa kanaka n'ibirebire cyane, ariko ubu ndamaze kumenyera ni sawa cyane.
Waranyuzuwe cyane
sha. Gusa icyo nshima nuko muri no programa ibyiza nuko haba hariho ama famille d'accueil aca dufasha kwiintegra comme ça tugaca tumenyera neza cyane. Ariko nyene byamaze bikakunyuzura utahora uteka cyane ugira iki ugasanga ibintu byose urabyikorera murabizi muri Afrika mu Burundi. Urakora ugasanga uvuye ku kazi ushika babiteguye neza ariko ngaha byose urabyikorera.
Urumva igituma ndiko ndakubaza utwo tubazo dutandukanye nuko munyigisha uri kurakurikira cyane cyane iyo y'indongozi zo ngaha hirya no hino ku isi, muragaruka ku buzima bwo muri Amerika bakabwira ingene bakora ingene indongozi zibaho. Turaza kubivuga mugabo ndashaka umbarire ubwishika ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika waje ufite ibyiyumviro byinshi. Umuntu yaje mu gihugu ya ugambe bwa kabiri nugiye mu Burundi agenda afise ico aba yibaza kuri ico gihugu, wumvise gute icyumviro cawe ca mbere cabaye icahe uri kuramanuka indege?
Ndiko manuka indege mvuge gusa ko nari prepare mu mutwe kubera ko jende umuntu nkunda gukoresha internet cyane. Ama kandi nari nararonse n'umuntu yitwa
Kana asanzwe akora muri ambasade ya Amerika yari ava muri leta ya Michigan niyumvira ko ntanyuzwe cyane kuko yari yafashe umwanya arangirira pre-departure orientation session turavugana arambira bigenda uku bimeze uku byose hama rero mushitse nyene umva nari wa murundi nyene hama iciza nuko sinazimiye vraiment twashitse bacha batwakira hama ndamenyera ubuzima bwe uke
yego nuko rero ikiganiro cacu jimikiza kuba kivanze reka nibwira abari ko ratwumviriza kuko urumva ni byinshi kurakurikira harimo program urimo muri Michigan harimo inama witabirenga warabaye umwe mu bakurikiranye yari ufite nishira hamwe ryo mu Burundi gitwa Tabita ivyo byose turabica ijyanye no kwisi ijyanye no muri kino kiganiro kandi uze guhana umuco abakiri bato bashaka kugerageza amahigwe nka yawe ubabwira iyo baca kuri iyo migambi itandukanye muserukizi ambasade ya Amerika ibujumbura ndabanza kuri no programme urimo ya hafi muri Michigan minyabaki uturanwa gute ukurikira niki mungana gute abayikurikira
I programme ni programme iraba cyane aba professionnel cyane abantu bamaze kugira ego bari mu buzi bashobora kuba bakorera leta bikorera cyane bafise ibintu batanguje hama bafise imyaka 5 kuduga ya experience y'uburambe mu kazi hama rero abo bantu bakaba ari babandi bakeneye kurahurirwa ubumenyi cyane kongerereza ku byo bafise kugira ngo bishobore kubatuma baba bashobora gukora neza ibikorwa basanzwe bariko barakora nk'ubunye mu bo turi kumwe ndi umwe ndumurundu umwe yashoboye gutorwa muri uno mwaka kuza kwitabira ino nyigisho uno mugambi wa Humphrey Fellowship Program ariko ndumwe mu bantu 148 bava mu bihugu bitandukanye ku isi
muri Afrika gusa
oya ibihugu hariho Aziya hariho Amerika hariho Afrika abo bose turahura ego hariho na dokina nabiburaya abiburayi nabo nyene baza urabona yuko ni muri uwo mugambi rero hariho ama university 13 bivanye n'inyigisho atanga nk'ubunye nka jewe muri kuri Michigan State University usanga turi abariyo turi 12 dusanzwe dukorera cyane mu bijanye na development communautaire
cyangwa gufasha
iziterambere mu kibano hamwe kandi n'ibijanye na human resources nk'abasanzwe hariho nk'abusanga bakorera nko muri hariho nk'ukora muri poste ya Pakistan abantu ugasanga baraba ibijanye n'abakozi mu ma clinique uko abantu ugasanga barongoye ama organisation ariko bakaba bifuza kuronka ubwo bumenyi muri pratique cyane kugira ngo bashobore ko
hanyuma inyigisho zanyu zimara igihe kingana gute
inyigisho zacu zimara hagati ya mezi 10 na mezi 18 amezi 10 uradoke murashika hama munyuma mugaca mushika kuri universite kanaka bivanye na doc na programme ya uko ibyo we ushaka wagize wa applyinze kuvuga kuti jewe nkorera muri no domaine uva ibujumbura canke mu gihugu cawe usanzwe uzi aho uzoshikira universite uzokwigamwo hama muri universite naho habariho abarongoye iyo programme nibo baca babakira
utoranywa ibujumbura canke ukandika ukandikira ibitandukanye nko muri Michigan yo University ya Michigan ubwira gute ubwira ngo bagutore
ni kuri internet ama application asohotse iyo ama application asohotse ibuguruye kumbuga ngurukana bumenyi kuri Twitter kuri Facebook kuri Google hose urashobora kurondera uwo mugambi Humphrey Fellowship Program hama munyuma ahuri hose turinda kuja muri ambassade turinda kuja hehe wewe ugacutegura application yawe ukinjira muri iyo link cyangwa iyo link ama ugakompleta ibibazo bakubaza ukishura n'ibibazo byinshi ni application itaba yoroshe hama
muzishwa mu cyongereza
hama munyuma ukarungika uhedeje kurungika niho rero munyuma baza gutora kandi rero sabo mu ambasade batora nkejo turi muri reception diplomatique nahuye n'abantu ugasanga bamwe na ba professeur bigisha mu university atandukanye ngaha muri Amerika batubwira ati jewe nari muri komite yatora uwundi ugasanga nuko usanga n'abantu benshi cyane baca batorwa muri uwo mugambi kugira ngo baze kwiga ama profile y'abantu bagize hama rero gusa ambasade nayo iraza kugira iraza gufasilita mu bijanye n'ama interview mukagendayo bakabumviriza ama ambassade nayo nyene ikabaraba ikavuga kuri ayo ma application yanyu muri bakeya bamaze gusigara munyuma nayo barabirungika kandi ino Washington bagasubira bakaraba hama munyuma bikavino rero bavuze bati turavye muri zo application zose ni naka
urakoze cyane ego turaza kubigaruka kushutubwira batora bisunze iki imyaka ningahe mutamakazi wa 60 araza canke n'abakiri bato nka Jimmy gusa ariko imbere ko mbaza utwo tubazure kambanze nakira bakunze bijuru rya America bashaka kubaza Nadia umbare ko dufite prudent uratwumva uherega
prudent kabisa
uherereye he
ndigoma muri DRC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
no musi muri studio ndwi nakuzaniye Jimmy ariko arakurikirana inyigisho zitandukanye za guverinoma ya America akabazo canke intererano
akabazo nashaka kumubaza ngo natwe muri Repubulika y'u Kongo natwe badufashe iki kugira natwe tujye turaprofita kuri izo nyigisho kuko natwe turazikeneye cyane natwe kugira turemba hari icyo byatumarira
bubafashe iki bande ba Jimmy canke ushaka kumenya ingene bigenda kugira ngo uronke izo nyigisho
nibyo nashaka kubaza bigendaga gute kugira umuntu nawe yaronke izo nyigisho kugira natwe tuzigire
urakoze cyane ugira umunsi mwiza ngahigoma
Okay, mnamo murakoze cyane kabisa.
Jimmy ako kabazo warumaze kukishura sinzi ko ari cyo kindi ushima kukavuga ko?
Icyo ndakavuga ko nuko wewe umuntu wese reka ratwumviriza yumva yuko byukuri yifuza kurahura ubumenyi biciye muri uyu mugambi cyangwa no mu yindi migambi myinshi nshobora kuza gushika ko nagira umwete akurikirana akoresha internet neza hama munyuma mu gihe baba buguruye barabimenyeshwa hariho mu muntu uzeye nko mu American corner muri ntuzeye hariho US embassy irafite ibyo bita American spaces
ni bikivyo
American spaces novuga yuko ni nk'ibigo n'inkibigo uza gusanga donc biri byegamiye ambassade hama munywa muri ivyo bigo bakararonswayo inyigisho amanama atandukanye nk'ibujumburaho hariho ikiri muri campus Kamenge aho hari na mamashini kuburyo ari opportunité kanaka ukeneye nk'iyi uragenda ugategurira application yawe neza cyane ni mashini internet byose barabigufashamwo kubuntu rero nagerageze yiconnect nabandi nimba yifuza kugira ico amenye byinshi cyane nabe nareke kuba wenyene ahubwo yiyunge nabandi kuko ubujya ugukorera hamwe biratuma umuntu ashobora gushika kure hashoboka hama kandi arashobora no kunyandikira kuri Facebook cyangwa kandi hatandukanye biroroshye cyane umuntu ashobora kumufasha akamuhuza nabandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndafise yo abagenzi batandukanye haba muri programme ya yari cyangwa mu zindi programme aho umuntu ashobora kugerageza kumufasha kugira ngo ashobore kuba kumwe nabandi hama munyuma nawe ashobore guhambya abandi
urakoze cyane twakire na Claude kaze ku jugi America no muri isanga Claude uherega Claude
ndi mjumbura
akabazo kawe kwa Jimmy twagutumiriye
yego mbere yuko ngira ico ndagiye nagira nshimire uwo muruni mwene wacu amara kurikirana izo nyigisho kuko vraiment ni nyigisho numva nanjye za ndyoheye cyane mbese nifuza yuko nanjye hamwe noronkanije ya occasion cyangwa opportunité nifuza kuzikurikirana kuko musanzwe nyigisha ayigisha ibintu bijyanye n'ibyo nyine by'uburongozi byiza leadership kandi kugeza kuri uyu munsi ntabangize rero kuri iyo nuze kuri iyo wenyine aho ngerageza gusigurira abana kuri bimeze muga nk'abantu nari nkeneye izindi notion complementaire kuri ibyo nyine hama nagira ndamubaze mbega organisation administrative ningaho kuntu uburongozi bwubatse ngaho mu nzu ya muri Amerika mbega umukuru w'igihugu abafite ubasha bungana gute iyo hina amashinga mateka cyangwa inguzo mateka bashoboye kwemeza ikintu cyangwa zikabyihakana ugasanga rero umukuru w'igihugu uko byagenze ko yabyifuza mbega icyo gihe umukuru w'igihugu afite uburenganzira bungana gute ugira nje nubwo bashinga mateka ama ikindi nacyo cyakabiri ikindi nacyo na cyakabiri nashaka kubaza
Ego, Jimmy, utwazo twa Claude, ubasha bwa president, muri zo nyigisho barababari.
Nibaza yuko hariho byinshi tuciga, mugabo ico nta birebire noshobora kuvyishura ko, uretse yuko gusa n'ibintu ajyifuza cyane arashobora kugira amahoshe atandukanye, kuko twebwe ubunye turiko turinjira cyane mu bijanye nk'ibijanye n'iterambere rirama, bijanye na gute bitunganya gute usanga ama centre de développement économique ari karakora rero kuri ico kijanye n'ivya politique neza baratubwiye gusa ukungene uza gusanga ama institution akorana imwe yose ugasangira se bwigenge bwayo yinduko onye mugabo ubunyene guca ndamubwira ngo ububasha bwa president w'America bugaraha
gusa reka ndamwishure bukebuke nubwo ntari muhinga wavyo nuko hariho ububasha afise hari je yemerewe gusinya hari bindi birinda gucamo namashinga amateka bikazoca no mu nama nkenguza amateka kugira ngo vyemezwe ariko president abafise ububasha butandukanye bivanye n'ingingo uko ziri ariko ndanamubwire ko kwijwi rya America turase ikiganiro citwa Americana tuvuga ku buzima bwa America n'imisi yose ya kabiri Claude Ibujumbura tuzogaruka kwico kintu turakikwemere tuzobwira mugenzi wacu Thomas Kamirindi abikorekwe inkuru mugabo muri ico kiganiro Americana n'imisi yose ya kabiri turasigura ubuzima butandukanye bwa America ashobora kugisanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com kugira ngo amenye ibitandukanye kuri ubuzima bwa America hanyuma rero aho ugeze amaso demokarasi ya Afrika ni America
ni kibazo nk'umuntu nkunda Afrika nkunda igihugu cyanjye cy'u Burundi nagumye nanje ngira ku buryo nk'ejo twari ko twiga ibijanye muri Global Leadership Forum twari ko twiga ibijanye na human rights ibijanye n'agateka kazi na muntu hama mu nyuma twese twari dushavuye bamwe tuvuga duti no ni gute agateka kazi na muntu ibya demokrasi bigenda gute America abahinga usanga muvuga kuna kuriya ariko hari ikintu kimwe twize na natahuye uno munsi numva shobora gutahuza abandi bariko baratwumviriza burya agateka kazi na muntu canke demokrasi Eleanor Roosevelt mufasha wa donc wa Roosevelt niwe ya umugabo wiwe amaze donc kwitaba imana yaciye atoga gutwara UN Commission ya Human Rights bari kubatubwira rero wewe uko yabona agateka kazi na muntu aho yavuga uti agateka kazi na muntu nikabe muhira aho hakwegereye uno munsi ibyo bintu byarankoze ko cyane ndumva bihinduye uko nahora nibaza ibijyanye n'agateka kazi na muntu aho uza gusanga twese twamatwe yumvira droit de l'homme cy'agateka kazi na muntu kabiharura hejuru cyane ahana hariya tukavyikura ko ariko ugasanga aha mu kibani wacu mu muryango hehe ugasanga ntituriko turaba ba bantu by'ukuri batuma haba agateka kazi na muntu rero kuri cyo avuze uti demokrasi muri America demokrasi muri Afrika ubona gute ico no mubwira ni kimwe cyonyene ahubwo we narabe aho ahamwegereye umuntu wese ariko aratumviriza yihe igicapu wewe bega we ariko arava wa muntu w'ubuntu wa muntu mwiza wa muntu ashobora guha amahigwe bashikiwe bene wabo wa muntu ashobora kumva yuko ahari kubera kuwunda hari wa muntu ahari kugira ngo aha mahoro abandi rero ni nshobora kumubwira ikijyanye na demokrasi turumva ibyegeranyo n'ibindi bitandukanye ariko igikomeye cyane ni iki igikomeye cyane ni umuntu kuko ibyo bintu byose haba n'iterambere ritangurira ku muntu
yego urakoze cyane Jimmy twese Théogène na Idrissa reka mbanze na Kire Théogène Bibron Théogène ikaze uherere ga Théogène
allo
uherere he
Ndi
Kigali. Akabazo kawe. Akabazo kawe kwa Jimmy.
Uri kumbwira?
Akabazo kawe na kahe?
Njye urebye na kibazo urebye na kibazo ufite nta mubaza.
urakoze none wakore kwa duhaye nimero kuguhamagara udasite ni intererano washaka guterera witangiye aga telefone gusa
ntago ntago nabyumvise neza kire tumaye wenda ngabiraho ngabantu bakasuye
ubwire umunsi mwiza ntacu wakoze kutungira aga telefone turagiye kumva ibyo byawe twakire Idrissa uratwumva
yego ndabumva neza mwiriwe neza
twaramutse kandi tubaza kwirigwa werega Idrissa
mbere yari Kigali mu Rwanda nuye ubwera mvura baje gushimira umutumirwa watumiriye byiza cyane ku nama yaduhaye idashaka kumwibariza utubazo tumwe dukeya niba akiri urubyiruko niba ari atugiye ku nama z'urubyiruko nyine n'ibyo nyine kubonana nawe tumwiyumvamo kuko nawe ari urubyiruko ndashaka mwibarize inama yatugira z'iterambere n'inama nyine n'uko abona i Burundi cyangwa mu Rwanda cyangwa muri Afurika ndetse n'abo bera amaze kugeramo ukuntu yahuza abo bera n'abanyafurika ku bitekerezo kugira ngo isi tuyubake kugira ngo n'umusaruro urubyiruko rubashe kubibonamo ni ukuvuga ngo ndanamwisabira ngo namwandikiye kuri CB nyine ndashaka ko twahura akanamfasha ariko yamfasha ibintu byinshi ni ukugira ngo nyine nanjye narebe ukuntu nakwiteza imbere nuko nanjye ubuzima bwakomeza bukamera neza kandi namwisabira ngo atugire ku nama igitsina gore ngo n'abakobwa ku nama yatugira kugira ngo nabo babashe kwiteza imbere kurusha abasaza ku basaza bo bakora cyane kugira ngo biteze imbere ariko bashiki bacu bakagenda buhoro buhoro natugira inama turebe ukuntu nabo twazamukana twese hamwe n'abanyafurika twese
yego urakoze cyane ugire umunsi mwiza
murakoze cyane
yego Jimmy umvise tutubazo twa Idrissa
ego cyane ashimire cyane Idrissa ndamumenyesha ko nkiri umujene sindubaka pama impanuro numva nubwira ugwaruka uno munsi icambere nuko ugwaruka goba ugwaruka rubona rufise iyo ruja rufise amerekero ico ni kintu cambere ica kabiri naco nukugira umwete muvyo uri kurakora aho uri hose kini cha gatatu numva nobwira umuntu ari katwumviriza nkugwaruka no kuba umwizigirwa biradufasha muri carrière professionnelle aho uri hose mu buzima bw'akazi mu byo uri kurakora ikintu cyose wumva wotangura uzokwamukeneye abantu gerageza rero ube wa muntu muzima kuburyo abandi bantu bashobora kugira icyo bashobora kukwizera maze munyu abakumva yuko boshobora gufatanya nawe kuko indoto ni ikintu kinini cyane cyagutse kirengeye wewe uzosanga ukeneye abandi kugira ngo ugishikiye ko kandi uzosanga ari cy'abandi atari cyo wawe wenyine hama icyanyuma numva no kangurira urwaruka no gukora tukabye ubujimu tukaje ubuntu tugatahura yuko iterambere ritangurira kuri twebwe nyene hariho ibintu usanga ibihugu amashirahamwe usanga bigira amaplan dufate nko mu Burundi turase igicapo ugasanga igihugu kiratanze igicapo vision 2018 amaplan national de development ugasanga mu myaka 30 mu myaka 50 hariho agenda 2030 za new african 2060 ugasanga ibyo bicapo ariko uno munsi nk'umwe mu gwaruka rw'indongozi mva mu gihugu cy'u Burundi ndakangurira ugwaruka nitwiyumvire gusa igihugu aho kizoba kigeze mu myaka 40 mu myaka 20 twiyumvire natwebwe nka twebwe aho tuzoba tugeze kuko iterambere nyaryo rihagarara ku bantu rikaduga mu kibano mu miryango hama mu nyuma rikashobora gushikira igihugu kigo ntigishobora gutera imbere wewe utaratera imbere gwaruka rera aho uri hose kora ukorana umwete birashoboka
urakoze cyane ego twakire na Gula ku yindi murongo wa telefone Gula ikaze ku ishuri rya Amerika Gula uratwumva uherega Gula
ego je ndi mu Burundi
akabazo kawe kwa Jimmy twagutumiye
ego ego urakoze cyane bwana Jimmy ndagize mwiriwe
mwiriwe cyane
ego jewe ikibazo cyanjye ni kimwe turumva yuko uri umwe mu batoye nk'indongozi ngaha mu Burundi kugira ngo ujye gukurikirana inyigisho za Hansford program fellowship
Ego.
Ega kutubona yuko hariho ikibazo cyane cyane kuba kugira ngo mu gihugu cyacu cerekane na fit intelligence abantu baronka ama occasion nka iwawe bakajya kwiga ariko mu nyuma ntibazara kugufasha igihugu cyabaramuye cyane abaronkeje iyo opportunity wowe ibyo ubivuga kwiki hama ikibazo kigira kati turumva yuko uri kurakorekana kuri programme yerekeye iterambere rirama mbega iterambere rirama twayiha insiguro iyahe kugwaruka yaba mu Burundi eka no muri Afurika yose muri rusange
ego ego murakoze cyane Guilain icyo mvuga ku bijyanye na fuite d'intelligence canke fuite des intellectuels burya kenshi umuntu agira imbono ni kimwe natangura imbono yiwe mu myaka itanu mu myaka cumi birababaje cyane yuko hariho abantu benshi cyane bashobora kuronka buno ano mahigwe hama mu nyuma bagaca bahitamo kudasubira mu bihugu canke uku nakuriye anye ivyo nye nkunda kubwira abantu yuko nahura yuko ari cyagicapo kuko nk'ubunyejewe mu gihugu cy'u Burundi hari ibyo ndiko ndakora hari ishyirahamwe ndongo yari n'ibindi bintu ndiko ndakora ariko nama nibaza nti mu myaka itatu zoba tugeze he mu myaka itanu zoba tugeze he kubandanya hama kandi mugabo uza gusanga uwundi juno munsi niyumvira abantu niyumvira abo turiko turafashaga niyumvira imigambi yo development ndiko ndakora mu gihugu niyumvira karere region de Grand Lac ndiko ndakorera mu cyane ariko kandi hariho n'abandi uza gusanga baronse amahigwe nibyo barabishoboye hama mu nyuma gacusanga kubw'imvukana aka personnel canke izindi mvu ahisemwo kutage donc kudasubira mu gihugu ego biba bibabaje kubera yuko abaya muri ico kibanza abayanusa ubumenyi byasaba yuko aca subira inyuma gufasha kubushira mu ngiro hama mu nyuma gacagenda ivyo birakunda kubaho ariko ico numva nshobora gukangurira urwaruka cyane kuri kino reka tube abantu dufise indoto tuba abantu dufise iyo tuva niyo tuja ibyo bizodutuma imbere y'ikibazo kanaka cyacyo cyose imbere ya opportunite kanaka iyo ariyo yose tuzocagura ca kindi kituri ku mutima maze mu nyuma dushobore kubandanya urugendo neza rero nibyo
gila nibaza ko atomoke
ego na atomoke mugacha kabiri nka kenyishuye
ego ikijanye n'iterambere rirama nkugwaruka ico numva nokangurira urwaruka cyane ni ukwihuda canke ukwifatanya canke ukwiyarinya ku migambi y'iterambere rirama notama nk'ama ibyo bita ama canke sustainable development goals hama mu bihugu byacu bitandukanye haba mu Rwanda mu Burundi uza gusanga na leta ibifise imigambi kanaka ivuye canke ivoma kuri iyo migambi iba yatanzwe na Nations Unies cyo kimwe na ntuze na Union Africaine muri ivyo vyigwa aho rero niho twebwe nk'ugwaruka duca tugerageza natwe kwitora kuko aba barongoye ibihugu abari muri Nations Unies muri izo nama baravuga bati turifuza isi igeze kuri uno rugero kanaka rero natwe nk'ugwaruka biya bisaba yuko turaba tukavuga ati muri kino kintu muri zino priorite mu Burundi Uburundi bwashize imbere ni cyahe kintu nanje noshobora gukora hama mu nyuma tugashobora gukora uko onye kuko tutareko turakora uko uza gusanga uri kurakora ibintu ataho bifatiye uza gusanga uri kurakora ibintu ataho bihurira kuko sinzi ko munabizi nagira ndabimenyeshe ugaruka ariko ratwumvira cyangwa ushobora kuba ruri mu mashira hamwe atandukanye naba aba bantu bashigikira amashira hamwe haba na leta n'amashigikira hamwe mva makungu hari imigambi kanaka uza gusanga do development baba bariko barahama priorite no mu gihugu cy'u Burundi ndanabamenyesha uko ndumwe mu gwaruka rw'indongozi narashoboye kubangerageza kuvugana n'ambasade atandukanye haro nka ambasade usanga bakubwira bati twebwe turaye ibintu bya sante
by'amagara
y'abantu abandi ugasanga bari mu bintu bya entrepreneuriat abandi bagasanga bari muri ibi rero ugwaruka tube hamwe twiyumvira duti ni gute iterambere rirama tworishikira ni mu gukora iyo migambi yose ireponda ku bibazo biri muri community
ego gira wakoze kugumana natwe umunsi mwiza
ego murakoze cyane murakoze no kuduha umutumire nk'ubona cyane ko ari ibibazo byerekeye urwaruka
urakoze cyane ijwi rya Amerika urwaruka tubashira hejuru cyane nk'uko bavuga mu mvugo y'urwaruka urakoze cyane ego eme parfait ikaze dusangira ikiyago eme uratwumva
ashimiye cyane
uherehega eme parfait
murumonge mu Burundi ahantu bita murumonge niho ndi
kwa kabazo kawe kwa Jimmy rero
akabazo kanje kambere mbere yuko ngira icyo mbagije nagomba gushimira umutumire mwahaye ikaze hanyuma ndamushimire ku migambi myiza nahageze urumva ko ni umwe mu batowe mu gwaruka 142 mu byo guteza imbere gwaruka n'ibindi n'ibindi ariko rero kibazo cyanje namubaza arigomba kumubaza na cyane cyane ko numvise ko ari umuntu akunda igihugu kiwe cyamwibarutse ko nikiye niye migambi afitiye ibindi bisagara uretse yuko asanzwe akorera mu gisagara cya Bujumbura mbega mu bindi bisagara bigezwe igihugu cyacu cy'u Burundi niye migambi n'ijyari azotangura gusansibiriza urwaruka kugira ngo rushobore kwiteza imbere icyo nicyo kibazo cya mbere narishimye kubaza murakoze
urakoze ubwire umunsi mwiza ngaho mu Rumonge Aime Parfait
ego cyane ndamushimire cyane Aime Parfait kuri kino kibazo ashoboye kubaza hama nkuko ntari byo ndabivuge ishyirahamwe ryacu ryemerewe gukora imbere y'amategeko Tabita Community in Action mu mwaka wa 2014 hama turamaze gukora imigambi itandukanye turafise nibyo koko mu gisagara cha Bujumbura biro aho dukorera n'imigambi itandukanye ariko kandi turamaze no gukorera mu ntara ya Bujumbura hama mu ntara ya Muramvya ndetse ni Gitega turaduga tukakangurira urwaruka ariko kandi n'izindi ntara nazo nyene ziri kurukurikirane rw'ibyo turiko turategura muri plan strategique y'imyaka itanu yacu dufise 2023-2027 aho no bamenyesha yuko n'ubu mu kwicumi na kabiri mu mpera ndategekanya kumanuka i Bujumbura kugira ngo dushobore gukorana n'urwaruka muri bimwe maze kuronka dushobore kubiha urwaruka ka ego ni biba byoroshe kubera twandifite umwanya muto cyane mugabo ndi wa muntu by'ukuri numva yuko bikafise ntegereza kubisangiza abandi kugira ngo ugwaruka twese duhagurukire rimwe dushobore gutera imbere kandi tunateza imbere mu kibano aho tubaye
urakoze cyane ubasango uratwumva
ego ndawumva
akora kazi nakawe cyane nako witazira
Bon, dina janje nini bitanga Benjamin.
Reka tukwite Obasongo le wanditse Obasonga Obasongo. Mbasuga Atlantala amazina kwari menshi. Alcantara.
Yego.
Nitwishye twa tuzina twuguhit.
Bon, ipanye naho nagenda cyo kumashuri ariyo aho akwanye kigini ri ahandi ryo cyo nayafatanye.
Kandi ngo abana bagira amazina bari batazira ku mashuri kenshi usanga ari aba guruguru.
Bon. Ngira biba bivana n'utuntu ushobora kukorera abanyeshuri hano ugasanga ashyize.
Akabazo kawe rero kwa Jimmy twagutumiriye mbwubanze utubwira aho uri nimba nta kibazo biguteye.
Yego umwanya ndi mu gisagara cha Bujumbura ariko mvuka mu ntara ya Gitega.
Akabazo kawe Jimmy twa mukuzanisha.
Reka mbaye ndamuramutumisha.
Murakoze cyane Benjamin.
Ama ikibazo cyanje cya mbere nagomba kubanza kubaza umutumire mbega kugira ngo ugwaruka batogwe mu izo nama ziba impuzamakungu hasabye iki baba barabiye kubiri. Ikibazo cya kabiri nagomba kumubaza yuko bashobora kubagira amadesante nko mu ntara hagati n'iki gihe yavuye yuko bakoreye Bujumbura mbega abo baba bamaze gukorana hari ikintu cy'inyungu boba babona mu gwaruka bamaze kuvugana kiriko kiraza mu bijyanye n'iterambere mu gwaruka
uri kuvuga muri rya shyirahamwe ryiwe ryitwa Tabita
ego muri rya shyirahamwe ryiwe ama kubica ikindi kibazo cya gatatu nagomba ndamubaze mbega muri Amerika inzego zoba zikora gute nk'umuntu w'umurundi abashitariya yitabye mu izo nama mpuzamakungu bamufata gute hari ibintu byinshi bashobora kumworohereza nk'umwene gihugu wo muri Amerika nyine ariko arakora ibyo bintu
urakoze cyane Obasongo
namwe murakoze
ngira umunsi mwiza yego ishuti tubazo twa Obasongo ariwe Benjamin
ego cyane kugira batogwe barabiki ubwa mbere nk'uko nabisiguye ni wewe wiyandikisha
hama uhejeje kwiyandikisha ukahakabaho rero iryo higanwa bakaraba aba abo muri Washington abo muntu zeye mu Burundi munyuma bikagaruka kandi Washington barabiki baraba wewe ico wazanye ku meza byose ni wewe si izina si ahuva si ntara subwoko si biki ni ico uri kuramara mu gihugu nico uri kuramara nico werekanye ushoboye uri kuramara rero ico nico baraba hama kandi kindi naco ndanahumurize abantu hariho nabavuga bati none ka taco ngereza kinini ya cane tuba tuzi bigenda gute muri iyo programa bamaze kukugomwa bakabona byukuri yuko hari ico uri kurakora hari n'igihe banakwemerera yuko uza imbere ya mezi atandatu donc ukaza amezi abiri donc nko mu kwa gatandatu programme itangura mu kumunani kugira ngo bashobore kubandanya bagukarahiriza ubumenyi kugira ngo ushobore kuja ku rugero donc rumwe n'abandi ushobore basi omwe ku kwiadapta bikoroheye cyane rero na barriere nimwe ihaba ku mujene asanzwe ari dynamique aba ariko arakora hama kugidanye naco ni nyungu canke impact mu gwaruka n'uno bahanka karurero aho kuva mu Burundi hariho ibikorwa bya donc mvuge ama initiative canke ama opportunité yatangujwe na leta y'u Burundi ndabivuge ko hariho ico twebwe twashoboye kuyikora ko aho leta bashizeho banque bije hariho imigambi paeje kandi yarabajeje byo kuri bariko bararonka ingurane bagafara donc hama munyu bagasho gukora imigambi do development yabo yego yo kwiteza imbere hama nko mu ntara ya Bujumbura twari twarabonye ikibazo cuko hariho uko kungene abajene ugasanga bari ruguru barashinze cooperative ariko ntibashoboye kugira plan d'affaires iri bankable nyene za plan d'affaires babakeneye ndumwe mu bantu bakoranye cyane jewe n'ishyirahamwe ryanje twarakoranye cyane ni inama nkuru y'ugwaruka hama mu nyuma turagerageza turafasha ugwaruka turarukurikirana cyane kubijyanye no kungene bashobora kwandika iyo migambi neza kuko njewe nize ibijyanye n'iby'ubutunzi na jeje kaminuza y'u Burundi mu gisata cya ekonomi mu mwaka wa 2017 hama mu nyuma cyambandanye ivyo aho nabandanije ngira n'ama consultance atandukanye nk'ivyo bikorwa byose twabikoze ku buntu hama mu nyuma abajene ni benshi cyane harabayeho n'amantu zeye ama video d'impact ibiganiro twakoze kuri televiziyo y'u Burundi aho twagize ama descente bakabona byukuri ayo ma descente yuko hariho benshi amaze gufasha hariho benshi bamaze kuronka izungurane n'ibindi hariho ugwaruka ruza kuri siège yacu aho dusandukise centre dukorera mu Kanyosha ku donc kugira kane iyo bita rue de la Victoire numero 53 munyigisha ari nyigisho dora dutunganya aho hantu nk'izitwa kuziko aho duhamagara abatumire batandukanye maze munyugaruka tukarukangurira kuko igikomeye nico ugaruka rubuze izo nguvu zo kurusunika gutangura ibindi byose samahera akenewe kenshi nibyo bakunda kumbaza none ko wigise bijanye n'iby'iterambere none ni gute umuntu yotangura mbega hatangura amahera hatangura umugambi umuntu ntakeneye amahera kugira ngo ashobore gutangura ahubwo akeneye umugambi mwiza uheponda ku kibazo kanaka mu kibano hama mu nyuma amaherezo yakura mu bantu amaherezo yakura mu bumenyi waronse
urakoze cyane
yego
hari akabazo utarishura kuri Obasango mbere ko nca dufata Norbert
yego ngo America inzego zikora gute bagufata gute nkiyo uri mu rundu waje muri bino bikogwa barakorohereza manze nshikirize yuko uva mu gihugu cy'u Burundi canke ahuri hose bamaze kuguha visa bamaze kubona yuko abagutumiye abaza kukwakira ibyo bintu byose ntibashobora kukurekura by'ukuri batabona yuko ibintu ujemwo ari ibintu donc bitonze ku rutonde rwiza hama mu nyuma uko bica bikurikirana rero ushitse ababa bagutumiye baragufasha hama kandi cha kabiri naco urumva ubufisi byange ibyangombwa bikwemerera cyane kuba mu kiringo kanaka uba wasavye toke muri kino gihugu rero haje nta musinimwe turahura na police ngimba 2022 mbandi muri iyo programa hama abantumiye abadukurikana muri no programa baradufasha cyane bakatwereka ukora uku ibinye bigenda uku kandi byanasanze n'abanyamerika aho ngeza harimo abantu benshi beza cyane bakwitaho hamakana barundi canke abari ababa bavuye mu gihugu canke abanyafrika iyo muhuye mukaramukanya ari mu giswahili mu kirundi mu kinyarwanda byukuri wa muvukano ucawongera ukagaragara ukabona nyene bariko bakwitaho
Urakoze cyane. Norbert ikaze ku juge America dusaba Arsene kuguma ku murongo wa telefone twazi ko tugufise uherega Norbert
Niriwe neza cyane mwe mwiriwe mute
Ko tumeze neza mu gifaransa ngo la vie belle
Nta kibazo na tutere neza mu Rwanda
Uherere mu Rwanda Akabazo ka
Mbere kamanzi nshimire Nimbere nambere kamashimire Nijwi rya Amerika mwamwe abashije kudutumira mu tunere akatuganiriza bakatubwira ubuzima umuntu babayemo mu bindi bihugu byo hanze ariko reka mbaze wenda hari akantu kajya kababona no ku bantu bari hanze ugasanga wenda nk'abarundi cyangwa se nk'umunyarwanda wibumbe ahantu mu gace ugasanga niwe bagendana niwe bakorana ingendo za buri munsi ko byifashe bite
byifashe bite hehe muri Michigan iyo ari aho Jimmy ariko ari
ko kanasimba aho
ngaho
nibaza nise nanone imibereho yabo wenda kubana n'abazungu bafata bate ese imbaraga bakoresha wenda mu buryo bw'imihahire yaho imeze gute ese niwe ni abantu babangamira wenda batari abanyagihugu
urakoze cyane reka araza kugusangiza ubwo buzima bayemwo muri Michigan aho Washington DC ariko arahamara umwanya muto ko yitabiriye inama y'indongozi hamaduce yisubira mu vyigwa vyiwe Michigan urakoze
ikindi namubwira ajye yibuka wenda asabire wenda nk'urubyiruko yenda rwa Afrika ariko cyane cyane rwo mu gihugu yenda aturukamo
arusabira iki
abina bihugu arusabira wenda nk'imfashanyo yo kuba wenda bakuzamura nko mu iterambere
urakoze ugira umunsi mwiza
abonye
gufasha ego Arsene ikaze ku ijwi rya Amerika na wewe
ariko ndabumva
uherehe Arsene
ego ameze neza
urihe
turashima Halo?
Uri hehe gafite noherehe?
Yenderere y'utumbo.
Akabazo kawe canke inyererano kwa Jimmy?
Yoye. Bira akabazo kanje sahagaze ku kuntu aba bantu bashobora gutoka ngo baturikire igihugu runaka. Niki kintu baba bafashira kandi umuntu yose atumuze sore agenda gusengera igihugu runaka
akabazo kawe Jimmy yakishuye cyane dusa amashyi barindiriye kumuvugisha reka uze kuja kuri wezi tata akaburungu radio yacu vewa akaburungu com wubyumvirize sivyo
Ego,
wumva utwaje twa Norbert ashaka kumusangiza ikibano.
Yeah, ego, ama kugijanye n'intuzeye mu mibereho donc mu kibano mumaze donc gushika ico nabonye ni kimwe cyonyene mu donc mu bazungu umwe wese abafise ubuzima bwiwe umwe wese ariraba umwe wese hariho aramenya uburenganzira bwiwe uramenya uti hariho nk'abantu sanga bataramukanya nabibonye muri bino bisagara hari bisagara bimuza gusanga abantu baramukanya cyane bakeye abantu ugasanga ntibakeye urahura n'umuntu ukora mu kicuka muramutsa utakora mu kice naho ukamurika kabandanya se vya bindi by'ubujumbura canke mu Rwanda ugasanga umubanyi mushasha umudoke habonetse umubanyi mushasha muraganiriye amasaha bira amasaha atatu n'abantu bari okipe cyane akaza bari kenshi programa nk'ubu nka twe nka programa twajemwo abari programme dutwara umwanya munini cyane usohoka ari ahantu giye uva kuri aho hantu ugenda handi donc abari ubuzima bumeze uko onye mugabo kandi uri umuntu keye uraganira n'abandi ukaganira n'abantu bose batandukanye hama kandi baba barundi abanyarwanda canke abandi bava muri Afrika ndetse bose harabazi ati kusanga bari ino abo bose uragerageza ukaganira nabo ukumviriza imibereho yabo uko onye ico nuvuga ni kimwe gusa conyene iyo uri umuntu umeze neza ufite umutima mwiza wakira umuntu kwaje nico no vuga ino muri Amerika wakira umuntu kwaje umuntu aje akinumira ntumugore kuko ntubuze ibyo ari karacamo umuntu aje akakuvugisha nawe ucumuvugisha amunye mukaganira hama kubijanye no gusabira ugwaruka imfashanyo mu iterambere n'ibindi ico numva no kangurira ugwaruka no gukora kandi burya ntidukeneye imfashanyo kugira ngo dushobore gutera imbere ahubwo dukeneye gukanguka tugahaguruka tugakora muri tugahera kuri bitoya bijya bintu twa turiko turakora hama kubijanye nabyo nabashobora kudushigikira ibitandukanye abatandukanye icuno munsi twebwe turiko turagerageza gukora no kurahura ubwo bumenyi hama kandi no kugiranira imigenderano myiza n'abantu twa turiko turahura bamwe tukanabatumirira mu bihugu twa twaje tuvamwe hari abamaze kuba kuba interesa bwa bati wao twaganiriye neza ndifuza kuzotembera u Burundi hari abatazi Afrika hari abazi Afrika nk'igihugu batazi uko ari u Burundi hari u Rwanda hari ho Kongo hari honde ibitwebwe kera wasanga twiga geografi ugasanga geografi ya Europe ya Amerika yiki
inzuzi za misisi
inzuzi zose amakapitale yose ibihugu byose urabizi hano abazungu barakubaza Afrika ya bazi Afrika gusuvuze Burundi ari umuntu aciye ubwenge cyane camanza kiruka kuri mapa kamanza karondera ugacagubwira ati nibyo ryambere mpuye n'umuntu avuga n'umurundi ukonye ego
urakoze cyane Boniface ikaze ku ijuru ry'Amerika
yakoze cyane
uhererega Bonifa
yewe kuri Burundi
akabazo kawe Jimmy tugushimira no musi wadukogote abanywanyi bashaje tuko twumva amazina tutahura twakira cyane turaguha ikaze n'ubwa mbere je mvuganye nawe we Bonifa akabazo kawe
yego yakoze cyane nari nabonye umutumire mwatumiye mbaye neza cyane ariko sinigeze menya
ariko dusangiza inyigisho arimo muri rusangi ngaha muri Amerika ingenda bwo n'ubuzima n'ibikorwa byo bitandukanye twavuze ko tuza kuvuga byinshi cyane kuri muri kino kiganiro tutibanze kutahagaze ku ngingo imwe gusa
je muri make n'analisi n'agomba kuvuga kwari kuri terindege no kwandayanya kino kigenzo imwe bitandukanye yuko yo teri imbere nk'umuzinga
urakoze cyane ubwira umunsi mwiza rero
urakoze
ego hanyuma rero ga Jimmy donc watubwiye ivya uje umugambi wa Humphrey urimwo muri Michigan inama nayo uri kuyitabira ngaha anye global leadership imeze gute muri ko muziga mwibiki
global leadership forum
ukigira mwiki cyane cyane ubwira iki ugwaruka kuvyo wayikuyemo
ico novuga ko ndiko ndakuramwo ubwa mbere ni inama yatangwe kuva ku wa mbere ama kuwa kabiri turiga ibijanye ubwa mbere donc ni ibijanye n'iterambere demokrasi ama droit de l'homme hama munyuma kandi habari abatumire batandukanye hariho n'ibindi bijyanye na intelligence artificielle byose tukabyiga ko bakatubwira bakexposa hama munyuma nk'ejo twari dufise reception diplomatique ku mugoroba mu gitondo na nyine twari mu nyigisho aho naho nyene ico numva ndiko nunguka cyane ubwa mbere ndiko ndagwiza abantu kanaka nkomeza kuganira n'abantu kuko ibyo ni ibintu bikomeye cyane n'umutahe munini cyane nk'umwe mugwaruka rw'indongozi kugira abantu gusangiza abantu ivyumviro bitandukanye ndiko ndaba inspire nibi nama success stories cyangwa inkuru zikomeye cyane ziriko kugira kogwa n'abandi bantu abamaze gushika kure cyane uno munsi kandi turiko turanaronka n'ubumenyi bundi butandukanye kubera yuko nk'unye hariho n'abafasha cyangwa ababanye baba ama organization atandukanye akora muri Afrika kuri handi hatandukanye abo bose baraza muri ibyo biganiro hama munyuma ugasanga iyo rero uri umuntu uzi icyakuzanye uramenya ryari uvugana n'umuntu ryari uvugana n'uyu cankuriya hama rero ico nkomeza kubabwira ari kimwe cyonyene gusa yuko bo kwiyumvira kugendera u Burundi hama nkabasangiza icyo mba ndiko ndakora mu Burundi hama kandi nanje nkabigira ko kubyo baba ariko barakora ari uwo nshoboye gutumira sawa ari ushoboye kumpuza n'uwundi muntu ashobora kuba ariko akorera muri mu karere ka Afrika abo bose nkaba nkabandanya ndababwira yuko Afrika iriho ibihugu byacu bihari kandi cyukuri hari habantu kuko hari abantu bazagusanga bwa kibwa bundi Burundi burabaho bwa bundi igihugu kirabaho ugasanga gene ntabyo babazi bo bibereye mu bindi bintu mu yindi si yabo ariko munyuma akababwira uti eh nibyo koko
ego Jean Claude uratwumva
ego ndabyumva
eh uhererehe
nerereye ngodi mu Burundi
akabazo kawe kwa mwene wanyu Jimmy twagutumiriye no munsi
ego nagira mbaze ati umuntu nande numba nashaka kuba nojo participa muri izo conference zigenda zira zifatiye ku kuntu ziza ziraba na turi abageni ati ni gute byokunda ko kumva uko nshobora kujyamo nanjye kuntu numva zitaye yo intansi autremandi ni gute noshobora kwapurayinga nk'abamwe
mugabo ibyo yabisigwe reka ndagutumire kuri wezi tata akaburungu radio yacu vewa akaburungu com sibyo kugira ducunguze umwanya umwete
ariko kandi Diane ku nk'uyu Jean Claude ari Ngozi arashobora no kuja kuri Université de Ngozi hariho indani mu kigo hariho icyo bita American Space cyangwa American Kona Ngozi haba hariho amaprograma menshi atandukanye akiinforma si yonyene half fellowship program hariho za yari n'izindi zitandukanye kandi barafise n'ibikoresho byinshi cyane amamashini ni uko onye ku buryo umujene kanaka afite imbono afite ibyo ari karakora ashobora kwaronkera inyigisho kama kandi akanaronka na access kuri izo opportunities zitandukanye
aho hakurangiye harakwegereye ga Jean Claude
nini mwanya tuvugana niho mpagaze
uhagaze ukubitira yo rero urabe hamuzomugurire nihagira ikivamo
azodugikire kuri iri bikashi nayo kokashi
nini murangi aho asurugomeje sibyo gazanka
sinzi yuko mushobora kumpa nka nimero WhatsApp yaho hantu kugira ngo dushobore kuba twohana communication via WhatsApp hanyuma dushobore gushikayo mbuga twavuganye n'abantu bo babonyakira
nibaza yuko aze kutwandikira kuri Facebook yabonye izina ryacu ndiyo kubwayo Jimmy hama munyuma ndashobora kuza kumuhuza n'ubutoke n'uburongo iyo centre ya yantuze iyo American Space mo Ingozi hama munyuma ashobore kujayo n'ibigo biba byateguriye ugwaruka rero ugwaruka rubanguke rujeyo byobafasha nanjye byaramfashije cyane ni igicongereza ngiriki uno musi icyo gusaba amazi ndakizi
wena byimse urakivuga neza ahubwo uratubwira hariho imigambi nk'iyo urumva turi reka twanze dusezere Jean Claude turasubi kuri wezi tata kaburungu radio tuve wa kaburungu sivyo
allo
ni nagomba ndagusezere kugira ngo tubandanye tuyaga yakurangiye ahuja kubiraba no kumwandikira kuri Facebook yiwe itwa Jimmy ndiho kugayo aje kuguha ayandi makuru keneye
ndiyo kugayo
Jimmy
okay ndacha ndamurondera kuri Facebook ntangorane nanje ninyo nkuru Jean Claude nawe no ngira ngo turaje kuba twohana information necessary
urakoze urakoze cyane wari kuravuga akantu ngo baje yo bige n'icongereza bagiriki wavuze ati ntibabikenewe ku icongereza kibacishe kugira ngo uje muri no migambi Nadia tugusabe utuvanire ko urakoze ku icongereza kibacishe cyane mugabo hari bikwiye gusabwa hari ibisabwa kugira ngo witabire iyo migambi kidurimi ni shakani iki umuntu ashaka kumva yoja muri yari waragiye muri yari uburi muri Humphrey wagiye muri izo nama ni biki umuntu w'umujene akiri muto abwirize uri kwitwararika kugira ngo yavyamane hagufi igihe cyose ayo mahigwa aje ayasimbire ko
ubwa mbere ni n'ubumenyi ubijanye na informatique cyo ni cya mbere icya kabiri ni ugukoresha imbuga mwaniro neza Ica gatatu ni ukugira ubumenyi mu ndimi mu Gifaransa mu Cyongereza. Ubwa kane ni ukuba kumwe n'abandi ukutaba ukwigunga. Kuko burya ama opportunite nkayo uyamenyera mu ma groupe WhatsApp uyabonera ahantu atandukanye. Jewe Diane ndaba menyesha ariko baradukurikirana ndi wa mwana nkiri ruguru mvukiye ruguru cyane twaje mu kurima hama nkabona indege nkabwira abantu ati nzogenda n'indege umunsi umwe bose bagatwenga ndi wa mwana hari gihe abantu iyo bumvise umuntu ari muri America canke ari karakora ibi canke ari ku radio y'igihugu canke arageza ahantu yego bagaca bumva nyene kari babana uyaye ndi wa mwana ku ishuri nagenda ntekeye hama hama munya tukabishira ku ntuzeye ku idirisha hama munyu mizuba ribi rigize cyane ugasanga byashushe nyene ugasanga kubera kuba kure ubwirizwa kugira ubwirizwa kumanza kubifungura byabaye nabi kubera izuba ryabikozeko ndi wa mwana ariko kandi namanye indoto yiyonja rero igikomeye cyane mu buzima no kugira ihangiro no kugira indoto inyuma yaho namanye igicapu cyiyonja ibyo rero byaramfashije kumenya nkeneye iki kugira ngo shikeyo naramenye nti okay birasaba ko ntegeza kumenya indimi birasaba yuko menya internet nka uko ngemeshora kuyikoresha neza birasaba yuko ntegereza kuba umuntu nshwashwanutse nshobora kuvugana n'abandi batandukanye birasaba yuko nimba ari bijyanye n'indimi ndabikura hehe hari ababyigisha ku buntu kenshi twamadukunda kuvuga umva nta mahera ntaki tukerekana ibintu bidashobotse namuse umujene araba afite WhatsApp araba afite Android ariko akavuga yuko ari umushomeri ego ndabyumva ariko ikibazo uri gukoresha iki mu byufise rero numva umengo gwaruka turakwiye kumenya guha gaciro ibyo dufise hama mu nyuma kandi tukaba abantu dufise iyo tuja ibyo biratworohera cyane kumenya rero ico dukedeye nk'ubu ushaka ino migambi jewe ndabahakarurira yuko hariho American Corner mu Kinindo kuko jamba mu Kanyosha mu nyuma nari Lycée de Lac Tanganyika ma mu nyuma ndava ndiga ku kaminuza y'u Burundi ariko hari ahantu henshi cyane ahora ngenda n'amaguru ngiye kurondera ku igicongereza mu maclub uno munsi nka American Corner kuntuzeye mu mukamenge barigisha icongereza
kwagusa
ariko uza gusanga umujene ariko aravuga urumva nta rurimi nta kintu na kimwe nzi oya rondera abantu tumubasurondera uwundi muntu umwe babiri batatu hari abantu bashobora kugufasha ku buntu kandi bigakunda ibintu byose samahera buje igiciro twamatwimbere ko igiciro c'ibintu giharugwa mu mahera oyaye hama mu nyuma nkagenda muri za American Spaces hama nkaraba nkagiriki jo muri 2008 niho nashoboye kuja muri Cyber ama Android ntari bwagwire cyane naraja muri Cyber ndose amahera amajana 2 amajana 3 nkagenda nkanaviga ntazi ntafite n'uwo nandikira kuri Facebook ntafite n'uwo nandikira kuntuze ariko numva yuko ica ari kintu nshobora kuzokenera no gukoresha natanguye kuronka idolari ndari rugikwe n'umuntu tutazinanye ibere muri America uko
akari kurungukira gute ntazinanye gatri
no kuri Facebook nda nkavugisha abantu kuya nyine ushobora kurungikira umuntu intuze jewe rero naramanza karaba iryo zina nkavuga nti mbega umunyamerika yaba yitwa gute mbega umuzungu yaba yitwa gute nanasomye mu bitabo nkandika amazina meza ukumunywa tugatangura ikiganiro tukazovugana ukwezi kwa mbere amezi abiri hama munywa tukamenyerana nkamwereka ivyo ndiko ndakora nk'ivyo muri Tabita ukumva deja nari namaze gutangura ishirahamwe naritanguye nkiri muri secondaire abantu bose bambwira bati ivyo bintu ntibizokunda abantu bose bandekuraja umujene n'umuseka aratwumviriza guma ku ndoto zawe nturabe ikibano nturabe abaguca intege ubushobozi bwo gushika ku ndoto zawe bunyegejwe muri wewe gene hama kandi se abantu bose babwiriza kugufasha
ngo nabakubwiye oya navyo bishobora kuba bariko baragufasha
hari n'ugufasha akaguhera ngaha akagushikana ngaha agaca kugira ati umbabarire cyane hama hari wundi azogutora aho handi bagushikanye ukazosanga buke buke wagiye urafashwa n'abantu benshi cyane nk'ubujewe mparuye iterambere ry'iwanje umbajije nakoreje ingufu izahe je ndi umuntu w'abantu ndi umuntu nafashijwe n'abantu batandukanye cyane ndi umuntu nagiye mfatwa ukuboko n'abantu niyo mpamvu nanje uno munsi mfasha abandi no munsi hari abana muri Tabita twasubije ku mashure bariko bariga no munsi hari ugwaruka runini cyane turiko twigisha uno munsi hari abakenyezi bari mu miguye kuzigana no kuguranana turiko duha ibyo twita financial literacy training kugira ngo tubasunike cyane bashobore gukora biteze imbere bave muri ubwo bukene umbajije inyungu kuko ni kibazo kinakomeye cyane mpejeje kaminuza y'u Burundi benshi bacaje kurondera amadiplome donc kurondera ubuzi butandukanye ariko je na cembandanya ivyo bikogwa nyene nkorera abantu nkora muri iryo shira hamwe atamahera ntahembwa nawe uca byumva babanye abagenza rugira ati nayo mahera none wewe ntukenye ariko ico nagize ni kimwe nagumanije umutima wo gufasha abantu
urakoze cyane Jimmy urakoze kumpanuro ahaye abakunzi b'ijwi rya Amerika cyane cyane wabwiye urwaruka ndagushimiye cyane ko witumiye wemeye utumire bwanje ubwire tubwire imigambi itandukanye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika waciyemo yaba yagiye yaba Humphrey n'ivyo uri kurakurikirana muri Michigan University iri muri Leta ya Michigan ejo ijwi rya Amerika n'iryongera kudodora kugira ngo uze kutubwira ibitandukanye by'urwaruka uzo twita
mwakoze cyane niteka cyane gushika hano no kunyakira hama kandi mbandanya mbwira urwaruka turushize gukora
urakoze cyane ego Nadia Taha na ingenieur Nashwan mwakoze kuri mikro ya Lidiana ni nahazini ya bategure nongera ndabashikiriza ikiganiro muri sanga cuno munsi mubandanye kururanirwa mu byo mu byose.